Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo kuri uyu munsi wa gatanu mu gitondo itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2016. Muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Tubayeho dutya ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo genda uture muri Tanzania kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo. Nakwemera nkajya mburara umunsi umwe wa kabiri n'uwa gatatu wenda sinabura ibyonge ariko ntabwo njye nakwifuza kongera guturayo buture nk'uko byari biri.
Uwo ni umwe mu Banyarwanda birukanywe muri Tanzania ubu bahawe aho baba muri sekiteri ya Shorongi akarere ka Nyarugenge mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino muri iki gitondo. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce, utubwire amakuru dufitiye.
Waramutse Fideli, waramutse ndamwe muri ko muradutega amatwi. Makuru tuyahere muri Sudani y'Amajyepfo. Leta ya Sudani y'Amajyepfo imesha ko iri kirakura bamwe mu basirikare bayo ku murwa mukuru Juba mu ntumbero yo gutegura umuzo w'abasirikare bahora bagwanya leta bimirije gushika muri icyo gisagara ku munsi wa mbere hamwe n'umukuru wabo Rick Machar. Ni mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono na leta hamwe n'abayirwanya. Impande zose uko ari zibiri zumvikanye ko abasirikare ba leta baba 5,000 n'abapolisi aribo bashobora kuguma i Juba kugira abarwanya leta nabo bazane abasirikare babo 3,000. Ariko abarwanya leta ya Sudani byagiriza leta ya Sudani y'Epfo ko ibesha ngo iriko irakura abasirikare ba Juba bakavuga ko ahubwo baba bariko bongerezayo abandi basirikare mu mpisho. Ariko naho biruko abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko atankeka Rick Machar azotaha i Juba ku munsi wa mbere kandi azocarahirira amabanga y'icegera cy'umukuru w'igihugu. Muri Afghanistan abategetsi barongoye inteko mvamakungu zagiye hamwe mu kurwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu bamenyesha ko bariko baratsinda intambara muri Afghanistan. Bamenyesha ko bariko barigarurira uturere twari mu minwe y'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu. Umuvugizi w'inteko za NATO Brigadier General Charles Cleveland yamenyesheje jo kuwa kane ko umugwi wa leta ya Kiisilamu wari wafashe ama district ashika 6-8 ariko ngo ubu usigaranye ama district 2 gusa. Igisirikare cya Amerika kigereranya ko barwanyi bava ku 1,000 gushika ku 3,000 ariko basigaye mu gihugu cya Afghanistan nk'uko bimenyeshwa na General Cleveland. Abandanya avuga ko bashobora kuba munsi yabo. Igihugu cya Syria cyaratunganije amatora y'abashinga amateka ku munsi wa gatatu. Amatora benshi bemeza ko atankeka abari ku butegetsi bo kwa Bashar Assad aribo bazoyatsinda. Ayo matora ngo ni uburyo perezida wa Syria Bashar Assad yaronse bwo kuguma ku butegetsi. Assad yamye ashimika ko ayo matora abwirizwa kuba mu gihe Syria kizwi ko cyatabaguwe n'intambara kandi abanyagihugu batari bake barahunze. Abanyagihugu bagumye mu gihugu nabo bari mu bice byigaruriwe n'abarwanya leta n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Ayo matora yabaye gusa mu bice bigenzurwa na Perezida Assad. Ayo matora yabaye mu gihe i Geneve hakoraniye aberwa n'intambara muri Syria murambabarira mu bindi biganiro bigamije gutora umuti w'intambara iri muri ico gihugu. Abategetsi bava mu bihugu rutura hamwe n'abanywanyi n'abatavuga rumwe na leta ya Syria biyamirije ayo matora. Tukivuga kuri ivyo biganiro, intumwa ziserukira leta ya Syria ziri muri Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi aho zitavye ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Ariko hari amakenga ko amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi yafashije ibiganiro ashobora kutubahirizwa n'impande zose. Mu bisagara vya Aleppo na Homs hahitiye imirwano aho abarwanya ubutegetsi bagiriza leta ko irasa abasivile ikoresheje indege. Intumwa idasanzwe yawo ni muri ivyo biganiro Stefan de Mistura ari nawe hagaririye ivyo biganiro amenyesha ko amashirahamwe afasha abasizikajwe n'intambara atoroherezwa gushikana imfashanyo mu bisagara birimwo imirwano. muri Turukiya naho umuryango umwe bwa Buraya wagiriza igihugu cya Turukiya ko kiriko kirasubira inyuma muri demokarasi ukakigabisha gutunganya ibiganiro bya politiki ukagisaba murambarira gutunganya ibiganiro bya politiki ku bibazo bihambaye biri muri ico gihugu mu nama y'abashinga amateka y'ibihugu bigize umwe bwa Buraya yabaye ijo kuwa kane Uburaya bwagiriza Turukiya ko itubahiriza hagateka ka muntu kandi ko atakwigenga ku binyamakuru biri muri ico gihugu ca Turukiya Abanyaburaya basaba Turukiya guhagarika iterabwoba ku banyamakuru no kureka abanyagihugu bagashikiriza ibyumviro byabo ariko naho biruko umwe bwa Buraya buremeza ko Turukiya gifitaniye ubucuti nabo mu gihe Turukiya cemeye kwakira impunzi ziri ku mugabane wa Buraya
Turakushimiye Aloyce ku makuru heje kudushikiriza naho mukanya gato. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Uhere mu Burundi aho umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe wakoranije abatanga ifashanyo ejo ku munsi wa kane ibihugu byo mu muryango w'Uburayi byemeye gufasha uwo mugwi. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza.
Yuguru bikorwa vy'inama Musenyeri Jean-Louis Nahimana yibukije kumugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi waje mu ntumbero y'ugushira habona ukuri no kurangiza intubureka zazingamitse Burundi imyaka itari mike abantu bakahonera ariko rero yabwiye abafasha umugwa rongoye ko uwo mugwi udashobora gushika kwihangira wihaye utaronsa ufata mu mugongo na cyane cyane mu byerekeye amafaranga abari batumiwe bose bemeye kuzotanga ifashanyo Mugabo n'amakenga bafise ntibayasize inyuma Gerrit Van Hossum aserukira u Faransa mu Burundi
C'est extrêmement important que la commission vérité et réconciliation assume pleinement tout ce qui va avec l'indépendance de son travail.
Ibihambaye rwose ko uyu mugwi werekana ubwigenge bwawo mu buryo ukoramwo no mu kazi kawo kamisi yose hamwe n'ihangiro wihaye gushikako iki ni kintu cangombwa ikindi naco nuko atarabafasha mu by'ubuhinga n'uburyo bonyene ategerezwa gukora byose hari n'uruhara rwa leta aha mvuga hanini itegeko rikingira amasura n'afise ivyo bazoshikiriza iryo tegeko ritegerezwa kwemezwa rikaja mu ngiro kugira ngo
sorte rapidement pour donner confiance à la population.
Imyitwarariko ubuseruka u Faransa mu Burundi afise si yo yonyene.
On peut se parler un peu directement. La situation actuelle de confrontation qui continue et où on voit encore des atteintes aux droits de
Katuganire tutaryumunwa ibihe turimo aho yibonekeza ugushamirana agateya kazi na muntu gahohoterwa na cyane cyane kwa kubuzima abantu abanyuruzwa abahohoterwa iterabwoba n'ibindi ibi bituma abantu bamubwoba ikicuka rero igihumuriza na gato niba dushaka kumugwi ukunywanisha barundi ukora kazi kaho neza mu ingo wahawe agateka kazi na muntu gategerezwa kubahirizwa abanyagihugu bakagira icizere naha nyene uruhara rwa leta n'intangere
et là aussi on touche aux responsabilités gouvernementales
York Opavare aserukira Buholande mu Burundi nawe nyene yunze muryamugenzi w'u Faransa ahanini asaba umugwi kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike
l'indépendance bien sûr c'est un point très 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 important vous avez dit c'est garanti par la loi ça c'est important
Agira ati ubwigenge ni ikintu gihambaye mwavuze ko amategeko yabitegekanije nibaza ariko ko nakaranga mutima nako nyene gakenewe mugabo jewe mvuga nti yategerezwa kubaho ugushaka kw'abanyepolitike kuko byama byibonekeza kw'imigwi beniyi akenshi ihabwa intumbero ya politike ico naco ni ikintu kibi rwose gishobora gukwega karambaraye ikigira kabiri naco nuko ibiriko biraba muri iki gihe bifite ingaruka kuri uyu koko ukuri kuzova mu Burundi ariko rero biragoye kwemera ko uyu mugwe uzoshika kwihangira wihaye mu gihe atamuti w'ingorane zihari muri hikiringo utowe
s'il n'y a pas aussi une sortie de la crise actuelle du pays
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye mu Gisevere arahumuriza ko ataco mugwi uzokora mu kinyegero
nitegeko rigena yashizeho uyu mugwi riratomoye article ya kabiri na article y'icumi irerekana neza ko uyu mugwi ari umugwi wigenga mu bikorwa byayo naho washizweho n'inzego z'igihugu cyo ni ca mbere cerekanishaka yabashizeho uyu mugwi ko bipfuza ko umugwi ukorera abarundi bose ica kabiri naco kugira yangu kwa bwigenge bushoboke nuko twifuza gushyiraho urwego nubwo nti nyabutatu rugizwe ubwa mbere nabo bagenzi bemeye kudufata mu mugongo abari muri societe civile bifuza ko hoba plateforme mu gukurikirana ibikorwa by'umugwi uko tugize intambwe tubaza kurimbura mbega ibyo twiyemeje twarabishoboye
umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever utekanijwe n'amasezerano ya Arusha ukaba washizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 ugizwe n'abakomiseri 11 batandatu n'abahutu 4 n'abatutsi umwe nawe ava mu bwoko bw'abatwa uyu mugwi ufise ikiringo c'imyaka 4 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka president Nkurunziza niho atanguza ibikorwa nyezina vy'uwo mugwi phase opérationnelle mu gifaransa umugwi sévère uzotohoza kumabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1932 Burundi bwikukiye gushika itariki ya 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'2008 aho umugwi wa nyuma wagwana ari wo FNL wemera gushira hasi bigwanisho eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi umukuru w'inama ya komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura bamwe bita Bujumbura rural yarishwe arashwe imuhiriwe muri quartier Kajaga n'abantu batamenyekanye mu ntwaro no mu muryango basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanga
Uwishwe mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu azwi ku izina rya Focus bakaza amakuru twakuye mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota 30 igihe yaherekeza uwari yamugendeye agarutse amaze kwinjira mu rugo niko kuraswa n'abantu batamenyekanye abo bantu nk'uko twavyiboneye mu kwinjira mu rugo kwa Focus bakaza baciye ku karyango gato y'ikinyuma mu kigo babanje kwimba munsi yako kiretse indirimbo z'Imana n'amarira byarangwa mu rugo rw'umuhisi Focus bakaza abajyango biwe bari barengewe ku buryo atanu washima kugira ica vuze imvukira za komine Mutimbuzi nazo nyene zari zarengewe n'ubwo rupfu rwaraye rubatwaye umukuru w'inama nyobozi ya komine Dieudonne ngo wembona numwe mu banyamutimbuzi yari yaje kwifatikanya n'abaryango ba Focus bakaza
Focus turamubuze yari incuti ka umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabikabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane dusaba nuko inzego z'igihugu zohagurukira ako kabikabishe
umubabaro uturutse kuri urwo rupfu waboneka no mu maso ya bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi Innocent Nibigira arongoye umwe mu mitumba ya zone Gatumba muri komine Mutimbuzi avuga ko uwagandaguye Focus bakaza ari ubudashigikiye iterambere rya komine Mutimbuzi
urupfu rubabaje kandi rutagira izina twasanze ari inkozi z'ibibi zitifuza ko komine yacu ya Mutimbuzi ishobora gutera imbere kuko iyo tubuze yari umwe mu batowe n'abene gihugu kugira ngo batunganye iby'ikomine ego rero turababaye gose kandi turabuze cyane kuko tubuze umuntu twabona ko yudushikanye ku ntumbero nziza iyi komine yagize ibibazo kuva kera yamye ifise ibibazo mugabo uko twabonye ibibazo byagiye birakurikirana twasanze muri aba bari baratowe barongoriye komine muri conseil communal uyu tubuze n'umuperezida wayo kandi yari mu ntumbero nziza kugira ngo yiteze imbere
no mu bakorana n'uwo yahora arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi ngo bakubiswe n'inkuba bumvise ko indongozi yabo yishwe Matata Emmanuel icegera canya kwigendera asaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu
hari habajejwe amatohoza igipolisi tungane abo niyo bajejwe amatohoza hanini rero twosaba abajejwe umutekano kuba dufasha kugira tumenye aba baraye baduhekuye kuko twaraye tubuze intore ikomeye cyane mu komine ya Mutimbuzi
Inyamiramabi twahuriye muri quartier Kajaga aharaye habereye ubwo bwicanyi yabwijwe rya Amerika kw'amatohoza ku rupfu rwa Focus bakaza aza yatanguye Focus bakaza yahora ari umudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi anafise n'ubunywero bwa kijambere muri kwibarabara rya Bujumbura Gatumba buzwi ku izina rya Black and White Focus bakaza niwe yahora arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2016 abagize ibiro by'iyo nama baragoranye gushirwaho kubera amatati yarafatiye ku burongozi amezi hafi atandatu yararangiye komine Mutimbuzi itagira inama nyobozi simuntara ya Bujumbura gusa haraye hagize ivyago honyene mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga kwibarara rya kabiri hari umusore yarahe yishwe arashwe n'umuntu atamenyekanye amusanze aho yariko aradandariza mu kabare ivyemezwa n'umukuru wa zone Musaga Antoine Rumenyetso no muri zone Gihosha turi mu gisagara ca Bujumbura hafi y'ibitaro by'abasirikare hatobwe ikiziga c'umuntu w'umugabo atamenyekanye amakuru ava mu begereye intwaro aho mu Gihosha avuga ko ari uwo bayiciwa handi abamwishe bakaza kumutangaho mu Gihosha I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio d'America I Washington DC Abanyarwanda birukanywe mu gihugu cha Tanzania mu mwaka wa 2013 bazira ko batari bujuje ibyangombwa byo kuba ku butaka bw'ico gihugu babwijwe ijwi ry'America ko bishimiye ko imigenderanire y'u Rwanda na Tanzania yasubiye kunaguka Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Eric Bagire Bubusa
Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania yatosekaye bikomeye. Tanzania ikimara gufata umwanzuro wo guhambiriza abanyarwanda bari batuye ku butaka bwayo nta byangombwa. Hari ku butegetsi bwa President Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania, ibihugu byombi byari bisigaye birebana yingwe imigenderanire isa nidashoboka. Ku butegetsi bwa Dr. John Pombe Magufuli haragaragara ikinyuranyo ku mibanire ya Tanzania n'u Rwanda. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4, uyu mutegetsi mushya wa Tanzania yatumiwe na mugenzi we w'u Rwanda President Kagame gusura u Rwanda. Bwana Pombe Magufuli wakiwe ku mupaka wa Rusumuhuza ibihugu byombi ati
Mimi sipendi sana kusafa.
Nge si nkunda cyane gutembera kuko nkunda gukora cyane.
Nimearima sehemu nyingi.
Natumiwe ahantu henshi natumiwe mu Buraya n'ahandi sinajyayo. Nyitumirwa na nyakubahwa Kagame naje.
Nimekunya.
Ari ndagira ngo mbasobanurire bagenzi banje banyarwanda uru ni rwo rugendo rwa mbere rwanje hanze y'igihugu.
Kwayo napenda kuchukua.
Ubwiyo mpamvu nishimiye gufata uyu mwanya ngo nshimire nyakubahwa President Kagame n'abanyarwanda bose naje nka mugenzi wanyu nk'inshuti yanyu. Impamvu nyamukuru kwa rukuzanzamura kumugaragara imibano y'ibihugu byombi President Magufuli.
Nimefly kufika hapa.
Nishimiye kugera hano ariko ndashaka kubizeza bagenzi banje b'u Rwanda. Tanzania izagirana imigenderanire ikomeye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 9 z'uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba we na mugenzi we Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania. Mu biganiro bagiranye barakomoje ku muti w'ikibazo cy'imitungo y'abanyarwanda bateshejwe muri Tanzania mu 2013.
Umubano ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Tanzania bitewe n'ubuyobozi bushya buriho umeze neza. Icyo nicyo cyangombwa nicyo kibanze. Muri umubano mwiza uriho tuzakemura ibibazo byose byaba biri hagati ya Tanzania n'u Rwanda binyuze mu butwererane n'inzego zose z'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi cyangwa se mu bijyanye no kwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba East African Community nicyo rero kiri mu bizakemurwa njyawe bihari byabiyobyose
igihe imvugo izaba ingiro ijambo nkiri rishobora kuzururitsa imitima ya benshi aba batujwe mu murenge wa Shyorongi akarere ka Nyarugenge birukanywe muri Tanzania
kuri twebwe ni inyungu cyane nubwo wenda byose batabiduha ariko byibura umuntu aratekereza ngo ni sambu yasize nkuyirima wenda yanayimuha agahinga cyangwa se akayikuramo n'amafaranga
mu mitungo itimukanwa watubwira wasize iki
nasize yo amasambu abiri nkazo zakwimukanwa ari ku rukumba nazo ubuzo zaragiye ariko cyane cyari kinshishikaje n'amasambu yanjye
ubundi nk'ahantu dutuye tutuyeho nabi cyane rero n'icyo kintu bashidukoreye umuntu akagenda akagurisha akabona aho kantu ko kwifashisha byaba byiza cyane rwose n'ubundi turabyishimiye
isambu ya data yose nanjye aho niguriye ku giti cyanjye amasamba abiri ihene ingurube toki imyaka mbese ibishimbo mu nzu ibigori nari mfite inkoko eka sinokubwira ibyo nasize yo kamyo ndabitekereje numva n'amariraje
aba banyarwanda birukanywe muri Tanzania babwijwe ijwi rya Amerika ko imibereho ibagoye
udusanze twiciye hano ntabwo kuba twiciye ruko tutagira amaboko ahubwo kenshi tuba twabuze ibyo dukora no kuvuga ngo iyo ndiye mba ndiye ntarya ngasigara ndi gutekereza ngo ndarya nte nabana bitabonye ukorera ubaho nawe byumve
bana baraburara ahubwo izi mwana ukabona aho uza gucinshura ukagenda ugacinshura bakaguha icyo gihumbi ukazanga hira abana ibiro biri by'ubugari ubwo nta kundi iyo utahabonye ubwo uryamuko nyine
twashatse kumenya icyo aba banyarwanda bavuga ku ngingo yo gusubira muri Tanzania y'igihugu ubutegetsi bushya bw'icyo gihugu cyabafurukije bwaba komorera ku mitungo yabo.
Oya bambe, nkuru kureba mfite abana batatu nakubwiye ngo tubayeho dutye. Ariko ntago ushobora kumbwira ngo genda uture muri Tanzania kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo. Nakwemera nkajya mburara umunsi umwe wa kabiri no wa gatatu wenda sinabura ibyonje ariko ntago ngiye nakwifuza kongera guturayo buture nkuko byari biri.
Byararangiye ubwo ibyo badutesheje n'ibyishi niyo twasubira n'undi ntabwo twavyemera neza yuko batongera kubidutesha.
Manda yaho ntabwo president yari nzi imyaka 10. Ubwo rero nanone uriya agomba gutanga umutekano mu gihe cyo. Ariko nanone yahava hakongera hakaza undi niwe nda agagira amatwara atandukanye nayo yuriye. Ariko kubganyere nti twa dufite umutekano sesuye.
Uyu wemeza ko yaronse impapuro z'urugendo ajya nyaruka gasura imitungo ye nabo bari baturanye arabibona ukundi.
Yufite icyo cangombwa hariwo twita mutendaje hariya nubwo twita mwenye kiti. Abo ngaho mbese ni nkaba binzego zibanze uragenda bamugeraho kumubwira nti ngiye mu rugo ngiye kureba imitungo yanshye sengiye kureba urutoki rwanje nta kibazo rwose bifite icyangombwa.
None se wasarura se uharimo nk'ibitoki
cyane rwose babisarura n'ibishimbo cyati bihinga yo nyine tugasarura ivyo rero babinshubije bakabimpa ubwo natura y'imyaka nshatse hama nabona ndahahaze nkongera kandi nkangarukina mu Rwanda. Ariko u Rwanda simvuze ngo nahita nducikamo ni gakondo mbese gakondo rero nta muntu ugiye bagakondo iwanyu aba ari iwanyu amahanga ni amahanga bazi ko amahanga arahanda muri make.
Ikibazo cyo kwirukana abanyarwanda batari bujuje ibyangombwa ku butaka bwa Tanzania kikimara kuvuka, ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda yabaruraga bari hejuru y'ibihumbi 14 birukanywe. Ugutsimbatara kw'imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania bizana binyungu ku bacuruzi b'ibihugu byombi, kuko kugeza ibi bicuruzwa byinshi byinjira mu Rwanda binyura ku cyambu cya Dar es Salaam Tanzania. Kubagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirongeze.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda, Sentare Nkuru y'i Kigali imaze kurekura Madame Rose Mukankomeje, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA. Yamara yagize ivyo imutegeka birimwo gutanga urwandiko rwiwe rw'inzira mbere no kutarenga imbibe za Kigali atabiherewe uburenganzira. Ni nkuru yakurikiranywe na Assumpta Kaboyi.
Uyu muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu Rwanda REMA, Madame Rose Mukankomeje, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bumukurikiranyeho ibyaha bitatu birimo ubufatanyacyaha mu kumena amabanga y'akazi, gusebya inzego za leta no gusibangamya ibimenyetso. Ubushinjacyaha buvuga ko Madamu Mukankomeje yabangamiye iperereza kuri ruswa yavuzwe mu itangwa ry'amasoko mu karere ka Rutsiro. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma y'aho Bwana Thomas Murenzi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rutsiro atawe muri yombi, hari abantu barimo Prudence Bisamaza bagiye mu nzego z'ubuyobozi bashaka kunyura mu nzira zishoboka zose ngo bamufunguze. Uyu Bisamaza ushyirwa mu majwi wemeraga kwishingira Thomas Murenzi afite isoko rya REMA ryo kugenzura amashashi yinjira mu gihugu. Ubushinjacyaha bwavugaga ko igihe bwakora ga iperereza bwumvirije telefone ya Bisamaza na Mukankomeje bubwira umucamanza ko bwumvise amagambo Bisamaza yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, atuma ibyo bwashakishaga butabigeraho uko bikwiye. Amwe muri ayo magambo bwumvishije umucamanza haraho Mukankomeje agira ati: "Mwese muri kuri map bari kumviriza telefone yawe, bari kuri coding, bariho barashaka ibihanga, ibimenyetso byose baragufite. Ibyo wakoranye na DAFO karere byamenyekanye, bariya abantu basaze, ibyujura babihagurukiye, mana yanjye niyo telefone uyihindure bireke ntabwo azapfa ntacyazaba ubushinjacyaha buvuga ko icya cyo gusebya inzego za leta mukankomeje yagikoze aho yabwiraga bisamanza kuri telefone agira ati bari abantu barasaze ubushinjacyaha bugasaba ko mukankomeje yaguma muri gereza iminsi 30 kugira ngo atazatoroka ubutabera cyangwa akabangamira iperereza umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kwerekana uburyo baroza mukankomeje yasibanganye ibimenyetso aramutse arekuwe umucamanza avuga ko ibi bitashoboka kuko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha birimo amajwi yafatiwe kuri telefone mu kiganiro mukankomeje yagiranye na Bisamaza urukiko ruvuga ko impungenge z'ubushinjacyaha nta shingiro zifite kuko ibimenyetso birimo amajwi ubushinjacyaha kumvishije urukiko bikiri mu maboko y'ubushinjacyaha ko bidashobora kubura gusa urukiko rwategetse mukankomeje Rosa ibyo agomba kubahiriza birimo ko agomba kujya yitaba buri wa gatanu ubushinjacyaha mu gihe kingana n'amezi atatu kiriza ubushinjacyaha ku byangombwa by'inzira bimwemerera kujya mu mahanga kutarenga imbibi za Kigali atabiherewe uruhushya urukiko rwanategetse mukankomeje kuguma gutura mu kagarama muri Kicukiro yashaka kwimuka akabimenyesha ubushinjacyaha urukiko runasaba mukankomeje Rosa gukomeza gutunga telefone igendanwa asanganywe yonyine ikaboneka ku murongo igihe cyose ashakiwe mu gihe cy'amezi atatu urukiko ruvuga ko ibi byose natabyubahiriza mukankomeje yahita yongera gutabwa muri yombi urubanza rwasomwe nta muburanyi n'umwe wari mu rukiko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mukanya turabisozera nyamara imbere yaho reka mgenzi wacu Aloys Bigirimana twese bice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Aloys
Ibice by'amakuru twabashikirije leta ya Sudani y'Amajyepfo imenyesha ko iriko irakura bamwe mu basirikare bayo ku murwa mukuru Juba mu ntumbero yo gutegura umuzo w'abasirikare bahora barwanya leta bimirije gushika muri ico gisagara ca Juba ku munsi wa mbere hamwe n'umukuru wabo Rick Machar ni mwishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ko umukono na leta hamwe n'abayirwanya abategetsi barongoye inteko mva makungu zagiye hamwe mu kurwanya umurwi intagondwa wa leta ya Kisilamu bamenyesha ko bariko baratsinda intambara kuri uwo murwi muri Afghanistan bamenyesha ko bariko barigarurira uturere twari mu minwe y'abarwanyi ba leta ya Kisilamu naho igihugu cya Siriya cyaratunganije amatora y'abashinga amateka ku munsi wa gatatu amatora benshi bemeza ko atankeka abari ku butegetsi ba Bashar al-Assad murambabarira aribo bazoyatsinda ayo matora ngo ni uburyo perezida wa Siriya Bashar al-Assad yaronse bwo kuguma ku butegetsi amatora habaye mu gihe i Geneve mu Busuwisi hakoraniye aberwa n'intambara muri ico gihugu cya Siriya mu bindi biganiro bitunganijwe gutora umuti w'intambara muri ico gihugu ibyo biganiro rero biriko bibera mu Busuwisi byitabwe n'izo ntumwa zose uko ari zibiri ariko hari amakenga kwa ayo masezerano yo gushira ibigwanisho hasi yafashije ibiganiro ashobora kutubahirizwa n'impande zose mu bisagara bya Aleppo na Homs hahitiye imirwano aho abarwanya ubutegetsi bagiriza leta ko irasa abasivile ikoresheje indege Navugwa muri Turukiya umuryango umwe bwa Burayi wagiriza igihugu cya Turukiya ko kiriko kirasubira inyuma muri demokarasi ukagisaba gutunganya ibiganiro bya politike ku bibazo bihambaye biri muri ico gihugu mu nama y'abashikiranganje ibihugu bigize umwe bwa Buraya yabaye jo ku munsi wa kane Burayi bwagiriza igihugu cya Turukiya ko kitubahiriza agateka ka muntu kandi ko atakwigenga kw'ibinyamakuru kuri muri ico gihugu cya Turukiya
Jote mukunda radio y'u America ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega matwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye mutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.